Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hazwe.
Turi kuwa mbere igenekezo rya 33 mu mwaka wa 2022 amakuru tugira ngo tubashikirize yagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Baduma urutoke kuri bamwe mu bajeje umutekano w'ikambi kuba bari nyuma y'ubwicanyi bwahakorewe abo ni bamwe mu muzi z'abarundi bari mu ikambi Kakuma ni mu gihugu cya Kenya nyuma yo aho kuri uyu wa gatandatu umwe mu muzi yapfuye uwundi arakomereka. Ibifungurwa n'ibipfa uko bibitswe byashikirijwe n'umuhinga mu by'uburimye Didas sinzi nkayo ni nyuma y'ibogozwa ry'umuyobozi mukuru w'igisata cy'igihugu kijejwe ububiko bw'ibifungurwa kubera ko hari ibigori bitari bike byahononekariye. Imyidogaro ni myinshi ku mpunzi iz'abarundi zaramutswe zihabwa amasabune kuri uyu wa mbere, umwe wese akaba yaronkejwe amasabune abiri mu gihe bavuga ko bari bamaze hafi amezi atandatu bataronswa agasabune. Twari bateguriye muri ano makuru mu kanya, ni inkuru imwe imwe ukwayo. Kaze mwese, ndabahaye mwiriwe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Dasubiye kwa mwiriwe ano makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Hari impunzi y'umurundi yishwe ubundi arakomerezwa cyane mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu mu ikambi irimo impunzi z'abarundi Ikakuma ni mu gihugu cya Kenya. Uwo yishwe n'ubu ababyeyi biwe ntibararonka ikiziga ciwe. Bamwe mu mpunzi bakagiriza abajejwe umutekano muri iyo kambi ko aribo bakoze ubwo bwicanyi. Kurikira umwe muri izo mpunzi yavuganye na radio Inzamba agateka kawe.
Mugenzi wacu umurundi yishwe mu ijoro masasamoya ku itariki 29 yicwa n'abajejwe umutekano aribo bari basigaje kudukingira abarundi n'impunzi zose ziri mu kambi. Baje ari abantu nyinshi bitwaje yuko ngo hariho umwana w'imyaka 9 yoba yashigashije umwana w'umusudani. Ubwo rero uwo musudani n'impunzi nyene yaravuye atelefona abasekirite y'iwabo aribo baciye baza bakakujya bara mwayo masaha ya saa moya guca z'ijoro. Hanyuma ikindi nacyo gikurikira, abagerageje kugira ngo bagende icyo bafashije polisi yaciye ibirukana mbere babwira yuko bashobora kubafunga. Abo n'abarundi bariko baravuga bati irinde cyane ko hari icyo twafashwa n'uburongozi bujeje umutekano kandi ikindi nacyo cyabonye cyane kubera kujya kenegerezwa nyine rya 29 umuhungu w'uwo mutama Mutamara ageze nko mu myaka 55 gutyo, afite umusore w'imyaka 18 ku 19 gutyo. Nawe uwo musore baramukubaguye aramukubita bikomeye kugeza aho ajyanwa mu bitaro. Umugore wiwe nawe yaciye afatwa arafungwa. Uno munsi rero kuri igenekerezo rya 31 ntabwo ikiziga kizwi aho kiri kugeza uno mwanya, kuko n'umuryango wa nyakwigendera ntabwo urashobora kubona ikiziga. Abarundi bo bari baciye bagenda ku biro bya sekirite ari naho abo bakoze ibyo bara bari basanzwe batwarwa, bariko barasaba ko babandikira urupapuro rubahereza kunguruza kugira ngo babandanye urubanza. Barasaba rero yuko abarundi muri rusange ijwi ryabo ryakumvikana hirya no hino hanyuma bagahabwa ubufasha.
Nayo makuru ajyanye n'intwaro ibereye umuyobozi mukuru wa ANAGESA igisata cy'igihugu kijejwe ubiko bw'ibifungurwa Evariste Manirambona yarahagaritswe mu mabanga yiwe n'ingingo yafashwe ku wa 27 uku kwezi. Umushikiranganji w'ubworozi yagiriza uwo muyobozi kutarangura neza amabanga yashinzwe. Ni inyuma yaho amatoni menshi y'ibigori yaboreye mu bubiko bw'ico kigo kubwo umuhinga mu by'uburimwe. Ibifungurwa ntibipfa uko bibitswe, hari bibanza gufatirwa ko mu kubibika. Kurikira Ingenieur Didas sinzi nkayo n'umuhinga mu by'uburimwe.
nukuraba mbega izo ntete zibikwa zifise urugero rw'amazi rungana gute kuko dufatiye nko kubigori bigomba kuba birimo amazi atarenze ibice 13% cyo kimwe no muceri ibiharagara ashobora kurenga akagera ku bice 15% ariko nk'ivyema bigomba kuba birimo urugero rw'amazi ruto cyane rugera ku bice 7% ikintu kigira kabiri nukuraba mbega inzu yabigenewe yateguye ku buryo iheza ibyo wasizemo bikabikwa neza hari ukuntu bigomba kubikwa bidakora hasi dufata ugashiraho nk'amaparete cyangwa kubaka tonwa kwita udusenge ama etagere kugira ngo bidakora hasi cyanke bidakora ku mpome z'inzu kuko iyo biriko birakora hasi biraheza kwa rugero rw'amazi arimo rukaduga bigatuma nabyo bishobora kononekara. Inzu kandi bibikwamo hagomba kuba ahantu haca akayaga hadashushe cyane cyane hadakanye kuko iyo hashushe turiya dukoko tubangamira ibifungurwa tubangamira ibinyantete bibitswe natwe turaheza tukamererwa neza tukagwira tukaba twinshi. Iyo hakanye cyane kandi murumva ko amazi nayo araheza akaba menshi akiyongera bimwe wari wabitse amaze kwiyongera biraheza bigaca bibora. Ikindi kintu kigira gatatu gihambaye ningene izo ntete ziheza zikabikwa hari ubuhinga novuga bubiri bumwe nuko umuntu ashobora kuzibika ashizemo umuti gatuma bwa bukoko navuga budashobora kujamo ngo bubige ariho kandi ubundi buhinga bwo gukoresha imifuko twazita sac pic itandukana rya n'indi mifuko nuko ari imifuko uheza ukabikamwo atamwuka urimo twa dukoko rero two n'utunyabuzima ntidushobora kubaho atagira umwuka ntiduheza ngo tugwire muri iyo mifuko kandi bari imifuko imeze neza iteguye.
Engineer Didas sinzi nkayo asigura kandi ko haba hakenewe n'uburyo bw'amafaranga butumashigwaho ibyankenerwa byose mu kubika ibifungurwa n'ubunyene. Reka twumvirize Engineer Didas sinzi nkayo.
Murumva rero ko kugira ngo imyantete bibiko bisaba ibintu byinshi ibyo bintu nabyo byose bijana n'uburyo haba kugira ngo akoze bazipime imbere yo kuzibika bamenye urugero rw'amazi arimo canke babyanikire bibaye ngombwa haba kutegura neza inzu bibikwamo haba kandi nubwo kugura ariyo mifuko canke kugura iyo miti yo kubibikana byose n'ibintu bisaba uburyo. Iyo rero batabishizemo ingufu uburyo ngo buhagije bwe buhari buraheza bikabikwa nabi bigaca byononekara. Narabonye ko ku mafoto nabonye ku mbuga ibijya bigori byononekaye ngo byari birunze ahantu hasi birunze hamwe byaraboreye mu magunira atari ibintu biteye ubwoba biraboneka ko nta buryo buhagije bitari bibitswe neza.
Nayo kubwa Faustin Ndikumana gukura umuyobozi w'ikigwa na Jesa bikwiye gukurikirwa n'amatohoza kugira hamenyekane abagize uruhara bose kugira ngo umwimbu ico kigo cari caguriye abanyagihugu wononekare. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme aho akaba avuga ko ibyabaye muri ya Jesa Parseme yari yavuze ko bishobora gushika bagishinga ico kigo asaba leta gukora imigambi yihwejwe neza kandi ishobora kugirira akamaro abanyagihugu. Tega amatwi Faustin Ndikumana arongoshiramwe Parsem.
Ibyo byaraye bishitse muri ico kigo biri mu byo Parsem yari yaravuze kigishingwa tuba ko mu ngaruka bishobora gushika ibyo bimwo ko bizosura gusanga byononekaye n'ibitarisike. Ibyo rero nibaza yuko n'ibintu byoza biritondirwa bimwe mu ngingo zifata kugira leta igira uruhara mu bintu bimwe bimwe ko twe twabakora n'icyo kigo tutabona n'akamaro kacu. Nibaza yuko leta gushyigikira yoshyigikira abarimyi kabahe ngende bavuga ko igishinga babica umwimbu bagira imbuto mugabo umurimyi wese akagumana umwimbu wiwe twe niko twabibona nk'abahinga tubikurikiranira hafi hanyuma kandi n'iyo kuba tukirekiraguza umwimbu hanyuma izo zirabugurisha ku bantu guca cyane kuri naha ku kindi giciro nayo nyene kavuga tesike nayo iri kiradandaza n'ibintu wasaga bidafututse neza uvuga ruko hezera tangwe ico gituma rero kandi twavuga tuti no kubona babogoje uwo muyobozi wacu ico ni cyiza n'intambwe nziza rimwe dukunda kuvuga yuko ari kugwanya tahana mugabo rero n'ubundi twe tugaruka hahandi harakwiye kubitohoza kurabi gituma byashitse burya ushaka gusanga hano nabandi bafisemo uruhara kumbure bari na hejuru y'uwo muyobozi. Muri ibi bihita dukeneye itohoza ryo kumenya abantu banjanjwa ku itungwa nk'iryo rigiri kwenda bishikaho byavuzwe n'amahera ya leta abantu batakubwa ariko hari ikintu cyakuzwe n'amahera ya leta kiba cyakuzwe n'amahera y'umurundi wese ahari cyo gituma rero twasaba yuko ibyo kwiguhoba nawe uzitukura nk'ikigo kirakora hanyuma twe twibaza yuko ahubwo botera ibara ukundi byotunganywa mugabo ico kigo twako twaretsivuga se twabona yuko hari kamaro kandi kizoza gishikana ko hanyuma ikindi n'ukuza baritondera mwihwezo hakabinama yo kuraba neza ico leke itegeza gufasha mu byereke by'ubutundu ko ureti rabona kumengisha kuja mu bintu byinshi twagira mbere tunabisubire muko leta ishyiraho ibintu bitama superstructure ibintu byo kwinjira mu bintu na kandi ko guhaba kadre bamwe babo muri leta uca bihereza ibintu kubitunganya nabi nibaza ko ibyo bisirikire byogenda bigabanuka cyane kuko biba biri kubira tuba abantu bikikamukiza ha gukorera neza y'igihugu.
Inzamba
hadyo inzamba gatika kawa makuru twabateguriye arabandanya mu bisata cindero intebe za baba ibihumbi ijana ziriko zirakogwa mu makomine yose y'igihugu kugira zizohabwe amashure hakaba n'ibindi bikogwa bitandukanye nko kugaburira abana barenga ibihumbi amajana atandatu mu mashuri. Ibyo byamenyeshejwe n'umushikiranganji w'indero igihe ariko ashikiriza kuri uno wa mbere ivyatunganijwe n'umushikiranganji arongoye muri aya mezi atatu ya mbere y'umwaka wa leta François Habyarimana akavuga ko ibikorwa bizotuma abana biga neza kurusha. Umviza umushikiranganji w'indero
kubijanye no gutunganya ibibanza abanyeshuri bigiramwo ku buryo abana biga bamerewe neza twarakoze ibikorwa novuga z'inyubako z'amashure gusanura eka mbere ayo mashure no kwita ivyo birasi birashigwamwo n'ibyangombwa. Aha twovuga nk'amashure ibirasi bingana 131 byubatswe kandi birashirwamo intebe n'ibindi ibirasi bingana 365 byasubiwemo birongera birashirwamo intebe ibyo birasi byose bikaba byarashikirijwe amashuri imbere yuko umwaka w'ishure w'2022 ushira 2023 utangura intebe zingana 93,664 nazo ziriko zirakogwa mu makomine yose agize igihugu cacu abariko barazikora mbere bamwe bakaba baramaze no kuzishikiriza mugabo abanyuma tukaba tukibarindiriye twashaka mbere gutera kamo abo batsindiye iryo soko ko bonyarutsa izo ntebe bakazishikiriza amashuri twongera dutera kamo n'abayobozi b'indero mu makomine n'abarongoye intwaro muri ayo makomine ko bokora uko bashoboye kugira ngo ico gikorwa kinyaruke izo ntebe twakoresheje zishobore gushika ku mashuri. Muri iyo ntumbero nyene yo korohereza abanyeshuri kugira ngo bige neza abanyeshuri bangana 600,650 barafungurirwa ku mashuri angana 849 biciye muri wa mugambi w'igihugu wo kugaburira abana ku mashuri.
Umunyagihugu wese nawe ngo akwiye gukingira inyubakwa za leta nkuko ari gwiwe ibyo bishikirizwa na Gabriel Fitira arongweshiramwe uri ko mu kiganiro yagiranye n'abanyamisha makuru kuri uno munsi wa mbere igenekezo rya 31 gitugutu aho akaba ahamagarira leta gukingira amabarabara na cyane cyane inkengera ry'ayo mabarabara bita trottoir muri mu Gifaransa aho abagenda n'amaguru baca ngo kuko usanga ari miduga ihahagaze. Arongera agasaba leta kubaka ibituro parking mu gisagara yo guhagarikamwo imiduga ikongera ikanarihisha imodoka yose ihahagaze. Nimwumvirize Gabriel Rufyiri.
Ingingo mutatu n'icyenda kwizwa shingiro ivuga yuko itunga ry'igihugu ari ntahangagwa kandi atantu n'umwe arekuriwe kuryonona kandi kavuga yuko umuntu wese ahamagarirwa gukingira itunga ry'igihugu inyubako amabarabara nayo ndari mu nyubako n'ibindi byose bigomba gukingirwa nk'uko amategeko abivuga. Mwese murabona ko igihugu cyafashe ingingo yo gukingira amabarabara bitwita retrotoir hariho n'ibindi twita resacotement ansayi ibyo byose ni ibintu bisa niba biri mu bikoze amabarabara murabona ko bashizeho twakwakira nka pavuma mugaba atari pavuma mu bisanzwe itegeko rizaba iby'amabarabara ni itegeko nimero imwe agakwego ubusa 26 ryo kuwa 23 z'ukwezi kw'11 2012 iryo tegeko rigenga ibijyanye n'urujya n'uruza mu mabarabara mu ngingo yaryo y'amajana 339 gace kayo ka kabiri havuga hati kirazira baziririzwa guhagarika imodoka kwa kwije kwisa matrotoire kandi niko byitwa cyangwa aho hantu hose to kwakingiwe mu bisanzwe hagomba kuba ariho amapano byabyaha pa bivyerekana rya bintu byo byatwa amafaranga menshi cyane igihugu byatwa amafaranga menshi igihugu murabibona mwese ngaha mugabo musanga amarumuro kagararako imodoka zisanzwe zihagararako leta yarigeze kuba ibyo bintu byihanye mugabo tubona umengo baradohotse kwico kintu twagomba rero dusubire twibutse yuko izo nyubako z'igihugu zigomba gukingirwa kuko atakundi byogenda nibyo turabona ko hari kibazo gikomeye ngaha mu bintu bijanye naho abantu bahagarika imodoka aha rero leta havuye ibyo byo gukingira n'ugukurikiza amategeko mu guhubahiriza izo nyubako zatwa amafaranga menshi cyane igihugu leta igomba kurundi ruhande gukora ama parking aho imodoka zihagarara mwashaka mbere bakarihisha
Nababwiye mu ntango z'ano makuru basaba kuronswa isabune z'amezi atanu imiburiburi baheraniwe abo n'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania mu gihe kuri wa mbere gisata mpuzamakungu kijejwe impunzi HCR cyazindutse gitanga amasabune abirabiri kuri buri mpunzi ku kwezi kandi cyahora gitanga amasabune ane izo mpunzi zivuga ko aho guhabwa isabune zibiri gusa bari kuronswa isabune 24 buri mpunzi kuko basanzwe baheraniwe amezi atanu ni nk'uko tubaza pia gahungu
ikibabaje izo mpunzi ngo nuko bemerewe guhabwa isabune zibiri kandi bahora bahabwa zine ikindi ngo nuko bari bahora bibaza ko bashobora guhabwa isabune zose zishika 24 ku muntu umwe z'amezi atanu baheraniwe umvirize imyidogo y'umwe muri izo mpunzi
isabune zibiri ku muntu ku kwezi ni nke nabonye neza azi ko bakora isuku nta sabune zibiri ushobora gukoresha ukwezi kose uri umuntu umwe naburya amezi atanu yose arumanye atasabune duhabwa ahubwo bari kuduha isabune z'ayo mezi yose kuko cyari zacu hanyuma urumva ko nizo zibiri batanze uno munsi ari izo ukwezi kuri imbere aho rero ntawuzi ko ukwezi nikwahera bazotwongera izindi
basaba igisata HCR kubaronsa izo sabuni kugira ngo bubahirize amategeko y'isuku ku neza y'amagara yabo
basaba rero ko bakongeza amasabune na cyane cyane isabune bari baraduhaye muri iki gihe cya korona zikagaruka bakaziduha hanyuma abantu bagakora isuku bagakaraba iminsi yose
Ariko rero amakuru yahavuye dushikira nuko ayo masabuni atahavuye atangwa kuko ivyuma vyanse kubera ibirere bitari bimeze neza uruganda rwa radio inzamba gateka kawe rwarondeye siyasamanjenje arongoye ikambi y'impunzi ya Nyarugusu kugira ngo agirisha bivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka
gahungu rakenuye nayo makuru y'inkino nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya mbere umupira w'amaboko basketball nani rwarabiceye biracika i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania aho ni mu nkino zitatu uwo mugwi wakinye ukaba warazitahukanye zose wirahiye imigwi yaserukiye Uganda, Tanzania na Zambia. Nayo mu bigeme Young Sisters watwaye igikombe cyiganwa Legacy Tournament mu Rwanda mu mupira w'amaguru naho mu mugwi serukira gihugu w'abatarenza imyaka 20 waranyagiye uwa Djibouti mu rukino rwabereye muri Sudani ku munsi w'Imana. Na makuru y'inkino tuyashikizwa na Alexandre Niyungeko.
Muri basketball mu rwego runani Dar es Salaam muri Tanzania watahukanye insinzi mu nkino bakinye zose uko ari zitatu bakinye n'imirwi ya jiserukira ibihugu vya Tanzania, Uganda na Zambia mu rukino rwa mbere urunani rwatsinze Ami Basketball yo muri Tanzania ku manota 70-45 hari ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 gitugutu bukeye naho urunani rwirahiye City Oil yo mu Buganda ku manota 68-58 nayo ku munsi w'Imana urunani rwatsinze ritarugoye na gato Matero Magic yo muri Zambia ku manota 70-53 kuri uwa mbere mu gitondo niho urunani rwatahukanye izo nsinzi zitatu gutyo Burundi buba ubwa mbere muri kano karere bituma kandi urunani ruzoca rubandanya amahiganwa yo muri Afrika y'Epfo aho bazoba barondera imirwi izokina igikombe cha Afrika muri basketball Nayo mu bigeme Young Sisters yatwaye igikombe cy'ihiganwa Legacy Tournament mu Rwanda Young Sisters ikaba yatsinze IPRC yo muri icyo gihugu cy'u Rwanda mu nkino zabereye muri Arena i Kigali eka no mu mpira w'amaguru abana b'u Burundi batarenze imyaka 20 nabo nyene barateye iteka igihugu mu makungu kuko mu rukino rwabereye muri Sudani ku munsi wa gatanu Burundi bwatsinze Djibouti ibitsindo 5 ku busa muri handball naho nyene Burundi bwaraserutse birashimwa kuko mu batarenze imyaka 18 mu nkino zabereye muri Kenya Burundi naho nyene bwatahukanye ikibanza ca mbere mu rukino rwa volleyball ejo niho umurwi wa Rukinzo watahukana igikombe cihirganwa gitiru intwari Rukinzo umurwi w'ipolisi ikaba yirahiye Muzinga umurwi wa gisirikare mu kwitsinda amaseti 3-0 icitahukana igikombe niba hashaje 5,500 mu bigeme Gender Rights niyo yatahukanye igikombe mu gusinda Muzinga nyene seti 3-1 nayo nyene itahukana igikombe n'5,500
Urakoze Alexandre Niyonge ko ntungaza cyidusozera makuru turi ko turabashikiriza kimwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira Edicode Nazwe njara ko ndabashikiriza nkabashimiye kandi bagenzanje bahegeranije mugire amahoro ayiwanyu naho utaha ku radio Inzamba agateka kawo